mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Hano i Washington DC radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese mbahaye ikaze aho muri hose ku maradio yanyu, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zigendanwa, ikaze kuri Ijwi rya Amerika.
Uburyo bwose buzokwegeranywa ubutunzi bwacu bushobora kwiyongera ku rugero rw'ibice 3.9%.
Uyu ni Domitien Ndihokubwayo, ni umushikiranganji, ni ministre ujejwe ikigega cya leta mu Burundi. Arasobanurira abagize inteko ishinga amategeko y'u Burundi ibijyanye n'ingengo y'imari izakoresha umwaka utaha wa 2018. Iby'iyi nkuru kimwe n'uko abagize leta y'u Burundi bakomeje ingendo zabo mu ntara basobanura ibyerekeye kuvuga itegeko nshinga ni mu kanya gato. Turabagezaho kandi naho isiganwa ry'amagare ryitwa Pedal for Peace ryatangiwe na Perezida Pierre Nkurunziza ku wa mbere aho rigeze. Izo nkuru zose nizo tubagezaho mu kanya gato mu biganiro byacu kuri iyi saha. Tubaye tubararitse, mugume ku maradiyo yanyu. Duhera makuru y'umwanya i Bujumbura, umurwa mukuru Burundi. Mu Kigobe, aho Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi imaze kwemeza ingengo y'imari izakoreshwa umwaka utaha. Amafaranga yemejwe 100%, yiyongereyeho 4.6% kuyakoreshejwe umwaka ushize. Umunyamakuru wa Amerika mu Burundi, Fidelite Ishatse, niwe waduteguriye iyi nkuru. Aratangira asobanura aho ubwiyongere kuri iyo ngengo y'imari buturuka.
Ubwiyongere bw'amafaranga leta igiye gukoresha mu 2018 bufatanye n'ubwiyongere butekanijwe ku butunzi ubwihanije n'amafaranga ariko arakora muri uyu mwaka w'2017. Domitien Ndihokubwayo yabisiguriye abashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe.
Ugereranije n'umwaka w'2017 uburyo bushobora kuzokwiyongera ku rugero rw'imiliyari 71.3%, uburyo bwose buzokwegeranywa ubutunzi bwacu bushobora kwiyongera ku rugero rw'ibice 3.9%.
Izo miliyari zirenga 1,220,000,000 leta itegekanya gukoresha mu 2018 zigabanganije mu bisata bitandukanye. Harimo ategekanijwe gukoreshwa ku ndege rero mukuru w'igihugu, iyo nayo ikaba yongewe 1,500,000, mu gihe muri uyu mwaka w'2017 yari yahawe 1,170,000. Iyo ndege ibintu ya leta kuva mu 2016. Bamwe bashinga amateka bari mu ngoro makoraniro mu Kigobe babajije ibijyanye n'iyo ndege narijya batarayibona igurutse. Umushinga amateka Mareka Pamphile:
irakoteshejwe cyangwa ikoteshejwe? Niba ikoteshejwe muri bije, ayo mafaranga yowacya ko idakoteshejwe, aya mafaranga yo kuregira entretien no kurepara yobamo nako ka president agomba.
Umushinga njukega cha leta ntiyavuza aho iyo ndege iri ariko yemeje yuko iriho.
Ndege iriho kandi irako nje gahambeshe iriho kandi irako ati ndege irakoteshejwe. Ndege ni koteshe, ndege n'umuhinga watso, ndege uyifise iguruka itaguruka twara mahera kore ze inspection iregiriyere nuko ntuvuga ngo niyagurutse. Oya, izivyo kuyitunga gusa le ze inspection tutegerezwa kuzikoresha. Utazikoresheje muntu wa de class agene bagabo kakubwira ko itazosubira no kuguruka. Hariho ama inspection akogwa para raporo y'amasaha yagurutse, hariho inspection zikogwa para raporo y'amasaha ya plusieurs sortes d'inspection. Donc si kibazo mu bege kikugurukira hehe mbege gizene, ikibazo nuko indege hari imaze kuhaba iraheza igakonsoma.
Amafaranga leta izokoresha mu 2018 hatekanijwe 12.2%, mu gihe umwaka wa 2017 amafaranga yatekanijwe gukoreshwa harimwo ayagenewe amatora y'2020, ayo nayo akaba yarenga 6%. Mu gihe haheze iminsi ibiri hagiye itegeko nshikiranganji rigenga inkera rigenga ayo matora, ikigega cya mbere cy'umukuru w'inamashinga amateka agatongwasa yabaye igituma habanza kujya itegeko kandi havugwa yuko intererano iba kugushaka
hamwe musigura bati ayo mafaranga yo guterera amatora si obligatoire. Mugabo hamaze kujya itegeko mukanavuga yuko imishahara izokatwa arasuruse, numva yuko atari kubushake bw'umuntu. None ko abantu mwabarihesha igikori ku mishahara, bitoro byaraduze, amazi muri regide zoraduze, amatara niho kuko, n'ibindi bifungurwa hirya no hino ku masoko urabona yuko byaduze, kandi imishahara nayo ntiyakurikiye ngo iduge. none ko bisanzwe biri prepe ngaha irindi tegeko riza ryo gutoza amafaranga ande hose rwa bijiteri umva yuko menga cyo barije kuremera abantu
kwico kibazo umushikiranganje ukiga ca leta yasubiye gushikiriza ko intererano izo tangwa gushaka yabara ko bajeje itegeko kugira ngo habe urutonde mwitororokanwa ry'amafaranga y'intererano aya mafaranga leta izokoresha 2018 ku ruhande rumwe azova makuru na matagisi ayo nayo azokuyongera gushika kuri 9.6% nkuko tubisoma muri yo nteguro y'itegeko ayandi nayo agategekanywa kuva mu mfashanyo mva makungu kuje nizo mfashanyo 2017 hari hatekanijwe imiyayide 336 ubu naho mu integro witegeko igenga amafaranga azokoreshwa 2018 ayo mafaranga akaba yiyongereye ko gushika kumiyayidi 372.2 hihwejwe amafaranga leta yekanya gukoresha muri integro witegeko hakihwezwa kandi netekanya kuronka hashari igihengeri kimiyayidi 158 domisiyoni yo kubgaya bajijwe ukugene abona ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi kabushirangaranje wiga ca leta mu byashikirije arashima intambwe u Burundi bushitseko
cyo numva ndefier uko abarundi bariko barifatira le destin y'igihugu cyabo mu minwe yabo birashoboka yuko tugera ahantu sivuze ngo uyu mwaka umwaka aho turano ko byashoboka tugera ahantu tuvuga tuti u Burundi urashobora gufinansa bije yabo mu buryo uvuye muri iki gihugu kuko Burundi ni bukenye
Integuro igenga amafaranga leta izokoresha mu 2018 yakozwe hisunzwe ugutubika wavubi mbere n'ibisata bimwe bimwe nkora mutima ku gihugu byagabanijwe amafaranga aha tukavuga nk'icuri n'ubworozi ariko rero naho bimwe bigabanywa hari ibindi byongerejwe aha tukavuga nk'ikiraye imigambi y'umukuru w'igihugu aho amafaranga igenewe yavuye ku miliyaridi n'imiliyoni 200 akaja ku miliyaridi 2 n'imiliyoni 200 ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
arakoze Fidelite ishatse ibujumbura reka tugane gato mu ntara guverinoma y'u Burundi ikomeje igikorwa cyayo cyo gusobanurira abanyagihugu ibintu bigamijwe muri gahunda yo kuvugura itegeko nshinga nibwiza shingiro mu Burundi uyu munsi minisitiri w'umutekano w'igihugu Alain Guillaume Bunyoni yari mu ntara ya Makamba umunyamakuru w'iryo Amerika muri iyo ntara Chris Munezero nawe yarahari
Makamba ibaye intara ya mbere igendewe n'intumwa ya leta y'u Burundi kugira ngo asigure iminyanyuro shasha zibwizwa nshingiro iyo nama yamaze amasaha 2 n'igice ikaba yahuje umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni n'abajeje intwaro kuva kuri buramatari gushika ku barongoye imitumba abaserukira amashengero n'amashirahamwe akorera mu ntara ya Makamba umushikiranganje Bunyoni yashikirije ingingo nkuru iminyanyuro zihagazeko
guhera ku cya mbere kijyanye n'ubwigenge mu kwitunganiriza intwaro y'igihugu umuce wa kabiri nujanye n'ibyerekeye agateka kazina muntu n'ingene ibihugu bishobora guhanahana abafungwa ubugira gatatu nibijanye n'ingendo ya politiki cyangwa intumbero ya politiki ikigira kane nibijanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu butunganijwe ikigira gatanu n'ingene Burundi bwo kwinjira koko muri uwo muryango w'akarere ubuseruko icyanyuma ni mu bijanye n'ingingo mfata kibanza zongera zikarangiza ino nteguro y'ibwirizwa nshingiro
umushikiranganje w'umutekano yongeye arasigura ibikuru bikuru biri muri izo ngingo aho yerekanye mu gisata cy'agateka kazina muntu bimwe muri bishasha byongewemo
zarahindutse ku buryo atangiye ingo nimwe izoza yemera yuko umwenegihugu w'umurundi ashobora kuvanwa mu gihugu cy'u Burundi wagende gucibwa urubanza mu kindi gihugu ivyo bita extradition haba no kubyaha bikomakomeye ibyo ari byo byose harimo n'ibyaha byo mu ntambara harimo n'ibyaha byo guhohotera agateka kazina muntu ibyo byose birahanwa kandi n'ibihano bikomakomeye ugereranije mbere n'ingene babihana mu bindi bihugu
ibishasha saho honyene n'umubira bibigambwe n'abanyepolitiki naho nyene impinyanyuro zariyumviriwe
inacyo gituma muri impinyanyuro abayende panda abateri politike barabujijwe guforuma amakoalisyon hanyuma kandi kugira ngo umuntu abe yo kwemeza ko yabaye umuyende panda nuko yoba amaze niburiburi imyaka 2 atamugambo wa politike yegamiyemo
umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni yongera hamagarira abitavyo nama gufasha mu gikorwa cyo gusigurira Abarundi neze guhinyanyura ibwizwa shingiro ku ntego ya leta y'u Burundi nuko Abarundi batote ba gutora izo mpinyanyuro z'ibwirizwa shingiro kugira ngo nibihave bifatana n'ikiringo cyo gutegura amatora ategekanijwe mu mwaka wa 2020. Imakamba Krisimu Nezero kubw'icyo cy'u Amerika.
Turacyari muri iyo ntara ya Makamba. Isiganwa ry'amagare mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba ryitwa Pedal for Peace ribera mu Burundi rigeze ku munsi waryo wa gatatu. Ryatangijwe ku wa mbere na Perezida Pierre Nkurunziza mu ntara ya Ngozi avukamo. Uyu munsi umunyamakuru rya Amerika Evariste Nzikobanya nka yarikurikiraneye Imakamba aratubwira uko iryo siganwa ryatangiye aho inyanzarake aho ryagarukije.
Haje gutegwa ibiti bitandatu byitiriwe ibihugu bitandatu byo mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake ku ibarabara rya Nyanzarake Makamba. Buramatari w'iyo ntara yatanguje iryo higanwa. Gade Niyukuri yavuze ko iryo siganwa ku makinga ku butaka bw'u Burundi ariko imenyamenya ku igihugu ari nyabagendwa.
Ikogwa ntabwo yo gushima cyane abagitunganije na cyane cyane leta yacu y'u Burundi yemeye yuko ikogwa kibera mu gushaka cy'u Burundi nkanezuga cyane ingene biyumviye yuko cyoca mu ntacyo ya Makamba. Igikogwa ndagihana uko byerekana yuko mu Burundi hari amahoro kuko ibihugu biri mu karere k'ubuseruko ko icyo gikogwa hamwe mu gucu Burundi kuma ku ngoso kisoca babona yuko igihugu cy'u Burundi kifite amahoro. Kinashekana yuko ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko bifitaniye ubumwe cyari rukundo ibyo bikora byose bikorera hamwe.
Muterero biciye muri sport amahoro ashobora kuboneka amashobora gutsinda tatu.
Biciye muri sport amahoro arakomera kuko amahoro yasanzwe ahari ntabwo aboneka asanzwe ahari kanatsinda aranatsimbataye n'ugushikara gusa dushikara kuyashigikira kugira ngo nihagire baducha mu gihe ahomye ngo bayahungabanye.
Isiganwa ritari ryoroshe ku munsi ugira gatatu kuva ritangujwe kuko abasiganwa baduze mu misozi hanamye ibirometero ijana na kimwe nivyo bategerezwa gukora kuva Inyanzarake gushika muri komine Bukirasazi intara ya Gitega. Umunanotsi aturuka mu gihugu cy'Uganda niwe yabaye uwa mbere kuri ivyo birometero ijana na kimwe yakoresheje amasaha 4 n'iminota 24. Umurundi yashitse ubwa mbere yabaye uwa gatanu. Shimirimana Jean Marie yabwiye Ijwi rya Amerika ingorane abarundi bagize.
Ingoza tubaye habaye ko contre-attaque kuko batangu twatakira kuri rukonwe. Kugira twize twimara basako nuwa mbere asa niko yamaze adusize umwanya utari mutoya. Ariko turagerageza kugwana kuko twari twamufata biratunanira. Twebwe ikintu twasaba bwa mbere tusaba ko federation yacu idufata mu maboko ikatwamiza imbere zayo kugira ngo tugire imyiteguro ihagije ubwa mbere. Iturosa makinga hanyuma tuyo yantrene kuko iyi competition ibaye nta muntu yigeze agira antrene manimwe badufacye nko basanzwe ko twa professionnel gusa tuza tunyonga makinga ati ni moto makinga mujye kunyonga.
Iyo ngorane ni nayo umumenyereza wo mu rwiserukira gihugu wabanonotsi basiganwa ku makinga avuga Faustin Denza ko agasaba leta y'u Burundi n'abandi bakunda urukino rwo gusiganwa ku makinga gufasha kugira abanonotsi b'abarundi batera imbere.
Kiri no saba nuko leta yogerageze kudufasha ibikoresho nk'amakinga turacyafite amakinga make cyane hanyuma n'amasosiyete yogerageza gusahiriza akadufasha kugira ngo urukino rw'amakinga rutere imbere.
Ngomenya ko umunonotsi w'umurundi kazi yitavye iryo higanwa kuri uno munsi ugira gatatu atarangije gusiganwa. Adelphine Nifasha yabujijwe n'igikomere caturutse ku isanganya yagize kuri uyu wa kabiri ashitse muri komine Nyanzarake. Iryo siganwa Tour du Burundi ku makinga ryatunganijwe n'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro rizobananya ku ntambuko igira kane kuri uyu wa kane. Abasiganwa bazova muri komine Bukirasazi bagana intara Cankuzo muri komine Bukirasazi y'intara Gitega. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Evariste Nzikobanya nka kuri ibyo bisobanuro duhaye kujyanye n'iryo siganwa ry'amagare. Nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku kiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naniko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza mushikizwa na Studio Ijambo kwijwi rya America. Jerome Nyonzima ndakiremesheje ndabipfurize kugikwikirana mu rugweze. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ingendo yo kunywanisha no kumvikanisha abantu mu gutatura amatati na cyane cyane amatati y'amatongo mu karere k'ibiyaga binini. Turi ibukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho turi kumwe n'abatumire batatu. Reka mbere ndabasabe bidondore.
Jewe nitwa Denis Habonimana, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'abashingantahe mu Burundi.
Murakoze, bidondore nawe mufaso.
Murakoze. Je nitwa Nzoyisaba Urida, nkaba ndi umuhuza muri Burundi mu ntara ya Makamba, komine Kibago. Nigishijwe mva mu rwego rwa Sentebe.
Ubundi turi kumwe nawe nyine gidondore.
Jewe nitwa Macumi Damien, nkaba ndi umunyamabanga ntayegayezwa w'umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'amatongo mu Burundi.
Murakoze cyane. Reka rero tuduge ku ijambo mpere ku mushinga nawe Deni, ahako muri Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwasa n'abari mu ikoraniro mwari mu biki?
Turi mu ikoraniro rihuza abahuza abantu mu matati y'amatongo mu bihugu u Burundi, u Rwanda na ni ntara za Kivu ya ruguru ni yepfo.
Muri twovuga ko ku ruhande rw'u Burundi hari bande?
Ku ruhande rw'u Burundi hariho abaserukira abashinga ntahe, abaserukira CNTB n'abaserukira amashyirahamwe yigenga.
Urakoze. Reka nsubire rero kwa Damiano Macumi. Uvuze uti uri umunyamabanga ntegayezwa umugwi ujejwe gukurikiranira hafi ibijanye n'itunganywa ry'amatongo mu Burundi. Mbega none wewe ngaha muri no koraniro wari waje kabuki?
Muri no koraniro nari naherekeje aba bahuza mu bibazo by'amatongo, ariko na jewe na naje kugira ngo nige ndabe mu bindi bihugu duhana imbibe u Rwanda na Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo ukuntu ibibazo by'amatongo ariko barabitunganya.
Reka nsubire kwa wa mupfasoni. Mupfasoni wavuze yuko waronse inyigisho zo kunywanisha abantu uturuka mu mugwi CNTB n'akari umugwi ugiye gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matongo. Mbega wewe none kuvuronse izo nyigisho, harabo maze gutatura?
Ego cyane, harabo maze gutatura. Nk'abantu benshi mu mibano bari babanye nabi, narabahuje kandi baranyumvira. Hanyuma hariho nabandi b'amatongo twarabumvirije, turabiyegereza nkuko dusanzwe turabahuza. Hanyuma baratwumvira bigenda neza, bonye n'ubwabo bariyumvikanira, hanyuma gushika ubu n'amahoro.
Ino muri Kongo hari icyo kuyeyo?
Ego cyane, nakuyeyo ubumenyi budasanzwe. Nitegereje hirya no hino mu gihugu cya Kongo n'u Rwanda, twarumvise ko hariho abunzi. Hanyuma haraboneka n'abandi bahuza nka twebwe abarundi, twarunguranye ubumenyi bukomeye cyane. Gushika ubu rero ngiye gushika mu Burundi, hari ikindi kintu nzokongera ko mu buhuza bwanje. Murakoze.
Mushinga nawe Deni, wari waserukiye ugwego rw'abashinga nawe hano muri rino koraniro mpuza bihugu, harico haragaseke bari wazanye ku ruhande rw'abashinga nawe?
Ku ruhande rw'abashinga nawe agaseke nini nazanye ningene abashinga ntahe mu Burundi ari bo basanzwe bahuza abantu basanzwe batatura amatati yo mu kibano yose, harimo amatati y'amatongo akaba ari nayo ubu yasigaye ari menshi kandi akomeye cyane. Icyo nari naje ndabatekereye ni ukubereka ingene mu Burundi kuva na kera narindi abashinga ntahe bamye bahuza abantu bakavukanisha, kubera ko mu kibano abantu batase bateza kwitwararika yuko bateza kugumana babana. Abashinga ntahe bashinzwe rero kunywanisha aba bana.
Uwumva abashinga ntahe ntaba agira ati nabagabo gusa, harimo n'abagore bari muri no koraniro?
Mu bashinga ntahe hariho abagabo batiwe n'abagore batiwe. Abagore batiwe n'abashinga ntahe ariko babita abafasoni, mugo bose n'abashinga ntahe. haja abashingantahe rero babagabo n'abashingantahe babagore ari bo bafasoni
kuva ku gwego rw'abashingantahe ndakumira abakenyetse
ubwego rw'abashingantahe ntushobora gukumira namba kuko umushingantahe ibanga ry'ubushingantahe rishobora kurunka umuntu wese afise umutima w'ukwitanga umutima afise ubutungane afise umuntu w'intungane abo umugabo canka w'umugore kuko ukuri nti kugira igitsina ukwihangana nti kugira itsina ukwitanga nti kugira igitsina
mbe none nk'ubu mu gikorwa cyo kunywanisha abari mu matati cyane cyane aya matati y'amatongo mwavuze ntimusekane imitwe n'izindi nzego canke abato
oya ntidushobora gusekana imitwe kuko dusanzwe dukorera abanyagihugu turagerageza kumvikana haraho bigorana gato y'umugabo impera n'imperuka dutegereza kumvikana kuko dushinzwe ibanga ryo kunywanisha abantu
none mu isanzwe imanza z'amatongo ntivya mu masentare murabuza abantu kwitura mu masentare rero
ntitubabuza ariko abanyagihugu bonyene bashima cyane kwitura ubwa mbere abashinga ntaye bakabumviriza bakabumvikanisha bakanywanisha
mushinga ntaye macumi Damiano uzerukire ugwego rwa leta wari muri rino koraniro mpuza bihugu mbega mu mategeko atunganya amatongo mu Burundi iki kibanza ingendo yo kunywanisha abantu idaciye mu masentare irahabwa ikibanza
nkuko nabivuze nsanzwe nkurikiranira hafi ibijanye n'ihinduka ry'amategeko agenga iby'amatongo mu Burundi muri iyi nama rero twarimwo ibukavu twabonye uruhara ukunywanisha amatati y'amatongo byogira mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo rero kari igikorwa nsanzwe nkurikiranira hafi nungutse byinshi kuko na jewe ngiye mu Burundi gukora ivyo bishoboka kugira ngo uruhara gukunywanisha amatati y'amatongo rushobore kuja muri iryo hinduka ry'amategeko agenga amatongo na cane cane ko injyane z'amatongo mu Burundi ari nyinshi cane usanga amasentare yararengewe n'ibibazo by'amatongo rero tugiye gushira uruhara kunywanisha amatati y'amatongo mu mategeko mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo mu Burundi turiko turagira
izi nzego z'abahuza ziko ziravuka biciye imizi nyingisho baronga ntimibaza ko dishobora kubonona igikorwa c'inzego za leta muri icyo gikorwa
oya nibaza yuko izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka zizokunganira inzego za leta zisanzwe zihari dusanzwe tuzi inzego za leta zitunganiriza abanyagihugu hariho inama yo kumutumba igizwe n'abantu batanu iyo nayo iriko iratunganiriza abanyagihugu irashobora kwikora ku bashinga ntahe ikikora no kuri aba bahuza bamaze kuronka inyigisho mu bijanye n'ivy'amatongo mu makomine atari make kandi y'igihugu haramaze gushingwa ugwego rw'abahuza rw'abasuzumyi b'amatongo
mbe nk'iyo bishitse abo bahuza bo mu nzego nshasha ziko ziravuka ubu bagatunganiriza abantu mwebwe nko ku ruhande rwa leta araho mwemeza ibyo bagize nk'amasezerano kugira ngo bazobigende
mu gihe bene amatongo atanu mwagifise akariganga muhogo bikagaragara yuko atanu mwacidoga iryo tongo giwe arashobora gusaba rikandikwa akarironkera urupapuro ndangatongo gwemewe n'amategeko kuko amatati aba hari aba yamaze gutorerwa umuti
mufasoni urida kenshi tuzi abapfasoni b'abarundi kazi nk'abantu rimwe na rimwe imico yagiye irakumira hari nabo nyine ugasanga ubwabo baranyuzamo bakikumira muri iki gikorwa cy'ubuhuza abapfasoni twovuga ko baseruka
baraseruka cyane kuko muri iki gikorwa cy'abahuza natwe abapfasoni tuzi imbere kanatsinda nta niyo byoca kuko iyo turiko turakora icyo gikorwa cy'ubuhuza turi kumwe n'abagabo turagikora neza cyane hanyu ibintu bikagenda neza
ko mwari mu ikoraniro hari uturorero twaho abakenyizi bo baraserutse bakanywanisha abantu bari mu matati y'amatongo bikaboneka
ego cyane na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twarabonye aha mu Rumonge hariho abapfasoni bahuje abantu bari bafitaniye amatati y'amatongo barabafasha bigenda neza barakorera kucyo bari bababwiye kuko babahuje umwe wese akemera ati ibi bintu koko nivyo kuko hari wahungutse n'umusango bibonekana ko umusango yavuga ati nguma muri ritongo uwahungutse nawe ati ntashobora kurigumamwo kuko tutavukana nta nico dupfana mbere mugabo abahuza barabigiyemo na cane cane abakenyezi hanyuma uwahungutse araronka itongo hanyuma numusangwa kandi nawe nyene araronka ahaba kuko nta munyagihugu wo komora bose na barundi murakoze
mushinga ntaye deninzo habona imana hari ntamanye ubona nkimwe canke zibiri yo bikibangamira igikorwa cizi nzego z'abahuza inshasha ziriko ziravuka
izi nzego ziriko ziravuka intandamizo boneka nuko bishobora kuba bitorohera nko guja kuraba abatase kuko no gushika aho batatiye kuko urazi ko ubucurubanza bw'umusozi awicarako barashobora gukenera uburyo bwo gushika ku matongo cyane bagakenera uburyo bwo kuja baravugana hagati yabo kurazi ubuye ibikorwa byo bifashwa cyane cyane mu guhanahana amakuru mu kuvugana ni mutuntu duto duto ariko nibaza ko atantama myizi ikomeye ziriho
ari cyo mwosaba nimba ubutegetsi cyangwa amashyirahamwe asanzwe afata mu mugongo izi nzego ziriko zira z'abahuza ziriko ziravuka
oya izi nzego nibaza yuko icyo twosaba ubutegetsi nuko bozireka zigakora neza zisanzuye abanyagihugu bazitura bakazitura ataco binona
aya mashyirahamwe nka Search for Common Ground uri dawe yasaba iki wewe kugira ngo igikorwa cy'umuhuza gitere imbere
icyo no yasaba ubwa mbere nugushishikara kutugwiriza inyigisho kugira ngo turushirizeho kuronka ubumenyi burengeye ubuturose muri iki gihugu kibanyi cha demokrasi ya Kongo.
Machumi Damiano, amareta y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda yofasha iki igikorwa cy'abahuza kugira ngo gitere imbere.
Ibi bihugu ico byofasha inzego z'abahuza nuko bo bafata mu mugongo twarabonye yuko mu Rwanda urwego rw'abahuza rufashwe mu mugongo no muri Republika Demokrasi ya Kongo no mu Burundi leta yogira kigoro igafata mu mugongo izi nzego z'abahuza na cane cane ko hari migwi myinshi y'abahuza leta yogerageza ikabashira hamwe kugira ngo bakore igikorwa gifise intumbero amico nosaba amashira hamwe nuko yogira inyigisho nyinshi zikwiye ku migwi yose y'abahuza duhereye kuri urya rwego ugo kumutumba gwatowe kuko nabo nabahuza mu matati menshi ugwego gw'abashinga ntahe na ugwego gw'abasuzumyi gw'amatongo ku mitumba n'urugwego gwa SNTB gwashinzwe kugira ngo rutatura matati yavuye ku njyane zingwano Burundi bwagiye buracamo
urakoze cyane nikura ko kamo turangije ko kino kiganiro ntorere kazoza kikaba cyari ko gisamiranira ibukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo atwari kumwe n'abatumire batatu umushinga na Edeni nzohabona imana nkabanda gushimiye kuba witabye kino kiganiro
nanje ndagushimiye kubona wampaye ijambo
mufasoni urida nawe ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro
murakoze nanje ndabakengurukiye cyane kuba mudufashije muri kino kiganiro
Uwo nishimiye ni Damiano Macumi ku ruhande rwa leta y'u Burundi ndagushimiye kwa bitatu ino biganiro
murakoze namwe kuba mwadutumiye muri kino kiganiro
abandi nishimiye ni mwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago ntorere kazoza cha studio ijambo gica kwijwi rya Amerika Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha
cyari kiganiro ntorere kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
turabashimiye aba muri studio ijambo Jerome Niyonzima namufatanije muri kiganiro turabashimiye cyane mukomere kandi namushuti mwatwumvise muri uyu mwanya nongiye kubashimira mwese mbatumira kandi mu makuru yacu mu kanya gato isamoya ni gice twageze amakuru ya karere n'amakuru yoherjya no hino ku isi muri studio hari Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.